murumva ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundira mu Kinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese aho muri mbahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Hari abakoresha bamwe batanguye gutoza amafaranga yo guterera ayo matora, kandi iyo ngingo iri muri iyo tgirizwa y'abashikiranganje itaraja mu ngiro. Ikindi cya kabiri naco ni gufata abantu ku ngufu guterera mutavyumvikanye.
Uyu ni Celestin Sengiyumva, ni umuyobozi wungirije w'ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi COSIBU, ari nubira icyemezo cyazwe muri za ministeri zatangiye gukata imisanzu ku bakozi itegeko ibyemezo ritarashyirwa mu bikorwa. Kuri gahunda y'isaha hari inkuru kimwe n'igikorwa cyo gusoza ibisobanuro bijyanye n'itegeko nshinga rizavugururwa mu Burundi cyabereye mu ntambara ya Makamba. Hari kandi n'imyitozo yo gukumira cyangwa se yo gukumira ibyihebe n'abakoresha bwoba, imyitozo yabereye mu ntera ya Gitega hagati mu Burundi. Zose rero uko muzumvise ni mu kanya gato ku maradiyo yanyu ndetse no ku matelefone yanyu. Mbaye bararitse ku ijwi rya Amerika. Reka duhera amakuru yo kuri isaha i Bujumbura mu Burundi. Amahuriro y'amasendika y'abakozi bo mu Burundi COSIBU na CSB afite impungenge ko leta ishobora gufata intwererano y'amatora y'umwaka wa 2020 ku ngufu. Ubuyobozi bw'izo sendika bwifuza ko bwagirana ibiganiro na leta y'u Burundi ku buryo burambuye ku cyemezo kireba ibijyanye n'intwererano. Umunyamakuru rya Amerika i Bujumbura mu Burundi Evariste Nzikobanyanka niwe waduteguriye iby'iyi nkuru.
Iryo tegeko nshikiranganji risaba intererano z'amatora ya 2020 ryatewe ku bikumu n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Ubushikiranganji bw'ikigega cya leta n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iryo tegeko ritegekanya ko izo ntererano zizomara imyaka ibiri ya 2018 na 2019, ni ukuvuga ko zitegerezwa gutangura gutozwa muri kuno kwezi kwa mbere turimwo. Ivyo ari uko habanje kuba ibiganiro nk'uko abo mu masendika ahurikiyemwo abakozi ba leta babivuga. Ibiganiro bitaraba nk'uko Celestin Sengiyumva icegera c'uburongo y'ihuriro ry'amasendika COSIBU yabibwiye ijwi rya Amerika agatangazwa n'uko hari bumwe mu bushikiranganji buza bwatanguye gukura izo ntererano ku mishahara y'abakozi babukoramwo.
Hari abakoresha bamwe batanguye gutoza amafaranga yo guterera ayo matora, kandi iyo ngingo iri muri iyo tgirizwa y'abashikiranganji itaraja mu ngiro. Ibyo biganiro rero nibyo byoca bituma tuvugana nabo bashikiranganje, tuvugana nabo bakoresha ingena byogenda kugira ngo igikorwa kigende neza. Nta numwe yanka baterera, natwe umuntu aguterereje turabishyigikira. Umva rero ibyo no kurenga bwa mbere ku byanditse muri iryo tegeko shikiranganje. Ikindi cya kabiri naco ni gufata abantu ku ngufu guterera mutavyumvikanye.
Ubushikiranganji budomwa ku rutoke ko abajejwe ubuzi batangwe gukata izo ntererano ku mishahara y'abakozi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'ukugwanya SIDA. Mu itangazo ryashizwe ahabona n'amasendika SNTS na SINAPA ahurikiye mu abakozi bo muri ubwo bushikiranganji, biyamiriza gutozwa ku ngufu izo ntererano bagasaba co kimwe na COSIBU ibiganiro. Icegera c'uburongoye ihuriro ry'amasendika abakozi COSIBU arizera ko leta igiye gutunganya izo biganiro kugira abakozi bagire icyo bashikirije kuri iyo ntererano y'amatora. Celestin Sengiyumva agahakana ko amahuriro y'amasendika yoba afise intumbero yo kubuza abakozi ba leta gutanga intererano z'amatora.
Biteza kuba aribo bavyanditse, nibo bavyanditse. Usoma ku nyigira gatanu bamba article 5 y'iryo tegeko nshikiranganje, bavuga bati "un dialogue social sera organisé pour explication du processus". Mu kirundi no kuvuga ibiganiro bizogigwa bizoba kugira ngo basigure ingena iryo tegeko rizoja mu ngiro n'ingena bizogenda.
Mufise ubwo bakoreta yabivuga ati COSIBU ikora gumura n'abotanze iyo ntererano bacabivamo.
Ahubwo iri kwifasha leta wumva igumura gutahubwo nungira n'uwagonanwa gutanga yumvise hari ibiganiro azoca atanga.
Terasa Ntahiraja avugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu aremeza kubwo rwandiko rw'amahuriro y'amasendika Kosibu na CSB ruza rwabashikiriye akavuga ko abategerezwa kugira ico bavuze kubiri muri rwo bari mu ngendo z'akazi mu gihugu hagati isango aryo kundwiza iryo tegeko nshikiranganje risaba intererano z'amatora ya 2020 yega imigwi itatu y'abarundi umugwi wa mbere nibo badahembwa umushahara ku kwezi batuzwe n'uburimyi n'ubworozi bazotanga 2000 ku mwaka cyo kimwe n'abanyeshure bageze gutora bazotanga amafaranga 1000 umugwi wa kabiri ugizwe n'abakozi bakorera umushahara ukorera 50,000 ategerezwa gutanga amafaranga 500,000 ku kwezi ukorera hagati y'50,000 n'100,000 tuza gutanga 1,000 ku kwezi ukorera hagati y'100,000 n'200,000 tuza gutanga 2,000 ku kwezi ukorera hagati y'200,000 n'250,000 tuza gutanga 5,000 ku kwezi hagati y'250,000 n'umuriyoni 30,000 abahembwa ayarenga umuriyoni w'amafaranga y'amarundi iryo tegeko riba asaba umushahara wabo wose buri mwaka ubundi mugwi w'abagwizatunga abafise amahinguriro n'andi mashirahamwe usabwa gutanga intererano zivuye ku bushake bwabo nk'uko umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabisiguriye inama shikiranganje Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Arakoze. Iki kibazo kijyanye n'imisanzu ku mato ya 2020 siyo cyonyine kandi kivugwa gusa mu bakozi kiravugwa n'ahandi hirya no hino mu ntara z'u Burundi ariko kandi ibiganiro kujyanye n'iki kibazo cy'imisanzu siyo byonyine hari ibindi biganiro yari no ku n'uburyo itegeko nshinga n'ibyo shingiro mu Burundi rizahindurwa mu ntara ya Makamba rero mu gihe y'u Burundi niho hasorejwe igikorwa cyo gusobanurira abaturage gahunda ya leta yo guhindura itegeko nshinga ibyo shingiro mu Burundi. Umunyamakuru wacu Chris Munezero yabikurikiranye hafi aratubwira uko byari byifashe.
Ni kuri uyu muhingamo ibiro by'intara ya Makamba byasozereye ingendo zo mu makomine zo gusigura inkinyanyiro z'ibyizwa nshingiro kuri stade yo kumugwa mukuru w'intara ya Makamba umushinga mateka Jibe Amboni Nyibuka yasabye abanyamakamba kuzokwemeza izo nkinyanyuro
gutora ego tuzoba dushigikiye yuko ubwigenge bwa twebwe abarundi kare ubwigenge bwacu ko twikukiye byo kuri
gadi mukuri arongoye intara ya Makamba nawe yasabye nawe umunyamakamba yifuza kuzotora oya kuri izo ntinyanyuro ko atobiserura
utubwira abanyagihugu iminyanyuro bashatubabwira tuti igihe nicyagera uzotore yego kuko doza kwigisha umuntu ngo uratora gute ariko nagomba amenyeshe uyo muntu yumva yuko muriwe atagyumva atagemera iyo oya igume muriwe bigumane be nawe nabisohore hanze ntabibwiriwe n'umuntu kuko niwe wayisohora hanze uzotubwira nawe icyo wagayeho.
Muri rusangi abanyamakamba barashima kumenya izo mpinyanyiro z'ibwirinzwa nshingiro ariko ntibavuga kumwe uko bazokwifata niyo hagera gutora.
Tureni batakubikenewe uko abantu bamenya ingene babaho tangorana.
Eh, noya twari tubikwiriye ko babidusigurira.
Nabasabye kandi yuko muzotora ego.
Icyo ngira kizava ku mutima w'umwe.
Eh, twanyuzwe.
Pierre Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashinga amateka b'amizero y'abarundi aranegura iburabuzwa rikoregwa abamaze kwerekana ko batemera izo mpinyanyiro z'ibwirizwa nshingiro ziriko ziramenyekanishwa na leta akanegura abajaniranya no kwigisha ikizotogwa.
Ku bwanje nibaza yuko abacyo babijaniranya bagafatanya ibyo biringo bibiri ikiringo cyo gusigura ibyahindutse n'ikiringo cya kampanye barenga amategeko y'igihugu dusanze tugenderako. Ikibabaje kandi umuntu yogaruka ko nuko hariho gutoteza abantu gutoteza gufatiye no kumwikeko ngo ababo muri mizero y'abarundi nta kindi bazotora atari oya. Rero icyo kintu cyo gufata abarundi bakabashira mu mugono winjizamo abantu bose bagateza kuguma bagendera mu iyo nzira siyo nzira ya demokarasi. Inzira ya demokarasi nuko umuntu wese aserura kari ku mutima uwanyuzwe akumva ko iryo bwiza shingira ari ryiza akazotora yego. Ubutanyuzwa kumva ko hariho agahaze muri iryo bwirizwa shingiro cyangwa hari hari carinenga akazotora oya ubwo bwa uburenganzira bwo barundi iyo demokarasi.
Icyo gikorwa cy'ibiro by'intara ya Makamba cyasozerewe uyu munsi mu makomine cuguruye inyigisho ku minyenyo z'ibwirizwa shingiro zizotangwa ku rwego rw'imitumba. I Makamba Chris Munezero ijwi rya Amerika.
Turacyari mu Burundi abashinzwe umutekano barimo abapolisi bakorera mu karere ko hagati mu turere two hagati mu Burundi kuri wa gatatu bakoreye ibikorwa by'imyerekano no kwimenyereza kwimenyereza kurwanya abiyahuzi biturikizaho ibisasu cyangwa se abakoresha iterabwoba. Umunyamakuru rya Amerika Philippe Antoine Sabimana aradiye ibisobanuro birambuye kuri ibyo bikorwa byabereye mu ntara ya Gitega.
Icyo gikorwa cy'imyimenyerezo yo kurwanya iterabwoba rifatiye guturitsa ibisasu kubiyevyi cyabereye ku musozi wa Zege uhanamye igisagara cya Gitega. Ni igikorwa cyari cyitabwe n'abapolisi baturutse mu ntara zine Gitega, Mwaro, Muramvya na Ruyigi, ari nazo zigize akarere k'igipolisi hagati mu Burundi. Birutse gusa Donasiano arongoye ako karere k'igipolisi yabanje guhumuriza abari bagize ubwoba kubera ibisasu byaturikijwe muri uwo mwimenyerezo.
Muri kano karere k'igipolisi gikorera hagati mu gihugu no kuvuga ama province ya Gitega, Mwaro, Muramvya, Ruyigi, twaturamutse tugira umwimenyerezo. Umwimenyerezo w'ukwigisha abapolisi ingene bokora igihe habaye abantu biyahura bajya bakiturikiza bita abaterorisi mu Gifaransa, mu Gifaransa bakaza bakiturikiza hari cyangwa bagaturikiza kugira ngo bibonone umutekano w'abenegihugu.
Uwo mukomiseri aho ngo yakareye k'igipolisi ko hagati yadusiguriye uko uwo mwimenyerezo tunganijwe.
Hariho umugwi w'abapolisi baba ni patrouille, akaba umugwi w'abantu baza gutegura imitego n'abaza gukuraho ibyasi ibisigarira by'intuze by'iyo mitego baba bateze cyangwa by'amabobi yaturitse. Hakaba n'umugwi w'abantu bajejwe protection civile baza gufasha ujya muryango w'umusaraba utukura ufasha kugira ngo batware abakomeretse twari n'abasize ubuzima. Hagati haza rero ubundi mugwi w'abantu baza gufata aba teroriste. Iyo rero ni unité antiterroriste nayo mwayibonye ko yacikwa. Hagacaza rero n'ayandi mayinite aza gufasha kugira tohoza kugira ngo irabe ibyabaye by'ukuri, hama itange ikiganiro cy'ibyononekaye, itange n'inkuru yose yagize itohoza iyo byaje bivyo byavuye niyo bija.
Donasiano birute gusa avuga ko ico gikorwa kigiye kubandanya.
Iyo ko twabiteguye by'ukuri tubona ko byagenze neza nk'ibice 90%. Kubera ko ryari rya mbere bakora umwimenyerezo ariko nta nyambo ibura gahonzi, hariho udukosa tumwe tuba twabayemo nicyo bituma tubatse yuko hariho 10% ijambo bitabitoye neza. Umwimenyerezo tuzokora kenshi ku buryo makomisari ya provinsiyali nka yose uko ari ane muri akarere azokora uwo mwimenyerezo.
Mbega ni kubera ko iyo myimenyerezo itanguye kino gihe hoba hari ibitero by'ubwihebyi vyitezwe mu Burundi? Inyishu itangwa na Donasiano Birute gusa.
Turamaze kumenya yuko hariho abana b'Abarundi b'imisore bagiye kwigishwa muri ibyo bihugu bya Omani, mu bihugu byo bita amahita islamiste, kugira ngo baze abaribo batugwaniriza ngaha anya ari abana bacu ngo baze bakora iryo terabwoba, kubera yuko bamaze bagiye kwigishwa inyigisho z'ubwo bwicanyi. Rero twebwe turagimeze amagabo kugira ngo twese abapolisi twame twiteguye tubitange bitaraba.
Naho izo nkuru z'abihevye ziriho Birute gusa Donasiano araremesha Abarundi.
Twebwe abapolisi dukoranye mu rwego rw'ubunyabune n'abajeni ntwaro n'abajeni ubutungane n'abasirikare, turazi neza yuko abo baza kandi bazotera nibareme. Gusa turasaba nuko boduha inkuru hakiri kare, babonye umuntu mushasha aje ahantu ataho ari ngaho bakaduha inkuru ati hari umuntu mushasha yaje kugira ngo cyo tumukorera ko dutohoze turabe ibyiwe tubimenye. Kuko nari bataduhaye inkuru twebwe byo yangara, mwaduhaye inkuru hakiri kare ntabyo yangara. Niyo mwabonye ngene abapolisi biruka bakanyaruka mu kubikora cyo tubitugira tuyitanga umwanzi amazi atararenga.
Biteganijwe ko uwo mwimenyerezo uzohora uba mu ntara zitandukanye nk'imiburiburi rimwe mu mezi atatu. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Fidenzwa naho Igitega. Nibutsa mwe mukomeje kutwumva na mu gifungura muri radio yanyu ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ejo kuwa gatatu umuryango wa uburenganzira bwa muntu mu Burundi Ligue Iteka wasohoye icyegeranyo, ni raporo y'umwaka ushize. Ku isonga uyu muryango uvuga ko abantu 656 bishwe mu Burundi, abari 89 ngo barazimiye. Bamwe mu banditse ku mbuga za Facebook Radio yacu y'Ijwi rya Amerika bavuga ko bene ibi byegeranyo bene izi raporo ziba ari ibinyoma bigamije kuvuga Uburundi nabi gusa. Umuyobozi wa Ligue Iteka ni Ancher niko yagize arabasubiza. byari mu kiganiro muri isanga yajyanye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kanya gashize.
Icyo nabasaba ibyo bakazimenera rigiteka n'ibyoherwa nuko ku munsi yandika bapfa ubwo namwe saba na leta imitwe yari igisegerano cyacu abo bantu imadina kuko avuze n'imitumba yaho bavuka naho bafatiwe batwereke n'umuntu umwe muri abo tuvuga yoba bikomeye tuvuze ko yapfuye cyangwa uwanyiruzwe yoba atihari yamutwereke birakireshuzwe avuge yakiri igiteka yaravuze uyu muntu mugabarize kuko byo tunezera cyane tunezerwa n'uko twumvise aho tuvuga ko banyiruzwe babonetse
ni ukuvuga ko
yuko zivuganye tuyishyira ahabona kugira ngo ayo mabi ibyo bintu bikorerwe umuti twumvise ko twihenze tuvuga ko umuntu yanyiruzwe ahari iyo muri iteka byo tunezerwa ko tunezerwa no kwandika bapfa tunezerwa no kwandika azira amazina yongo
ni kwa she ubwo ni ukuvuga ko leta itaragira gutya ngo ibanyomoze kandi koko muba mwayibwiye
icyo mvuga uko tubatubwira leta umunsi wose iyamirije isegeranyo cyacu nitwereke n'umuntu umwe muri abo bantu ko twavuga akihari twabeshe
nsanze amahoro Etienne aravuga ati kuki mutavuga ibigenda neza mu gihugu
bigenda neza mu gihugu ishyirahamwe ry'iteka ryagiyeho muri abiringere ryagiyeho kugira ngo bifashe ibyo bitagenda neza bigende neza ibyo bitamenyekana bimenyekane bitahari abashikanganji barahari guhera ku bashikanganji ku rwego rw'ibitumba hariho abagenzwe n'amaradiyo ya leta arahari kwamamaza ibyiza dukora dukorera kuri ibyo bibi kugira ngo bihinduke kuko niyo nimero kandi y'ishyirahamwe rigiteza guteza imbere agace k'akazi na muntu nako gateye akazi na muntu hari ibyiza kaba kahari ubu rero riteka niyo fata intangiriro yari ihaye bifata umwanya wose ngo yamamaze ibyiza leta ikora kiretse nuko natwe duhora dushima umunsi igipolisi cyasohora raporo ijyanye n'agateye akazi na muntu ijyanye n'abapfuye n'abagize narashimye
kuri telefone turi kumwe na James akabazo kawe
ego hama nanjye nabasomye kuri icyo kiganiro nabibonye hama gihe kintu ushaka kubaza umutumire turabona yuko mu Burundi hari amashyirahamwe amwe usanga avuga rumwe na leta akavuga ati ibyegeranyo bisohoka kuri leta ni ububeshi hakaza n'andi mashyirahamwe kandi arongowe n'abarundi nyine bakavuga ati mu Burundi biko biracika muri icyo gihe rero abarundi cyangwa abarundi bato bato baba bakeneye kumenya nirya shyirahamwe muri ayo mashyirahamwe hariho ayasipikira leta ivuga ati leta izikora n'ibyiza n'ayandi asa si ukuvuga ngo baba babigwanya ariko bavuga ati leta nyabonera ishyiraho nyabarundi bato bato rero umunyagihugu muto muto ashobora kwibaza muri ayo mashyirahamwe abiri n'ayahavuga ukuri hama nkamubaza Bernard Net mu gihe bariko basohora ibyo byegeranyo birashoboka yuko ibyo basohora koko nimba atari ububeshyi cyangwa ari ukuri umurundi akenera kumenya umuco bazomenya umuco gihari yuko ibyo bariko barasohora ari iby'ukuri cyangwa ari ububeshyi nk'uko benshi babivuga uduha umuco cyangwa mu gusohora ibyo byegeranyo kandi bari hanze y'igihugu nibyo bica bitera amakenga bavuga ati ntibari mu butaka bw'u Burundi ati ibyo bintu bariko barasohora ni byanyu byo kuremerantanya kugira ngo leta babandanye bayifatira ibihano ameyo duha umuco by'ukuri nimba ari bikuri abarundi bitega iki kuguma musohora si byo bikuri ariko inyuma y'ibyo musohora biraheza bikazofata inzira imeze gute cyane kwa kundi niyo kuguma mwambika ibara u Burundi nk'uko bamwe bamwe babivuga dukeneye umuco kugira tumenye amashyirahamwe y'ukuri muri byo mwandika n'ibyo bavuga
urakoze James asheri we wamusubiza iki se
namwumvise ndamushimiye ku makenga afite kuri aya mashusho y'amashyirahamwe nuko nombwira ni muri ivyegeranyo hari abavuga yuko atawuko natwe tukavuga bapfa tukavuga n'amazina n'imitumba bava kugira ngo amenye ukuri yoraba abo n'ishyirahamwe ribesha yoraba nimba atabapfa turabesha nimba abo tuvuga bariho turabesha mugabo mu gihe naho abo tuvuga iyo babona haherereye hariho abapfa mu bato bavuzemo cyane n'abagenzi cyangwa umushuti cyane nyinshi yose ayihari niwe nyine yavuga ati ubundi ishyirahamwe riteka zivuga nibyo
James aravuga ati ariko se twabizera gute kandi mwibera hanze
igiteka nimba umukuru wayo yarahunze jewe cyangwa n'abandi babiri batatu barahunze ishyirahamwe ririmo abanywanyi bashyika ibihumbi bitatu ishyirahamwe rikorera mu makomine atari make n'amaprovensi yose hanyuma ikintu nacyo ni uko amakuru y'igiteka niyo ahabwa n'abanywanyi makuru y'igice gitanga yihaza nawe ari muri ntwaro yihaza n'umurundi wese babazwa n'ibiri ko biraba ibintu bikorera mu gihugu abatwara amakomine abatwara amazone babonye kubera uwo mukazi uri mu gihugu barareka gufasha kugira ngo uvuga umwidondoro w'izina aho batoye mugabo bagasamumbavu bakabihumbikira n'iteka ama kugira ngo batwizere nabivuze nibarabe neza ibiziga bitogwa cyanke abantu tuvuga mu maraporo bapfuye uwo muntu aherereye nimba abo bantu ataba ariho areke kutwizera mugabo mu gihe ibyo tuba tuvuga tuvuga bapfuye babona tuvuga banyunzwe ntaba babona tuvuga bafungiye mu gucuruzwa bakaba bazi ko bafunze icyo gihe botwizera kandi keretse ntoye kuko ntibigoye guhinyuza umunsi wose bazabona ko twabeshe nanone ni ugiyorwa abantu yarifunze ati yewe anse warabeshe nakariho imana Emmanuel ariho wavuze ko yapfuye keretse yuko byongera cyane mbese ko umuntu yapfuye hanyuma akaboneka cyangwa yarinjiranye akanyuma akaboneka kuko sinezerwa no kuvuga sinezerwa n'abafata nk'ababwira amazina yombi nerezerwa yuko mbonye mu Burundi hari ituze umuntu ikira akizana atembera agataha uko yagiye
muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umutumire Asher niko yagize umuyobozi wa Ligiteka ni rimwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi kuri telefone dufite Pierre we
nabwe
akabazo kawe
na nakabazo na life yari intererano
yego ariko kagufi
yego jewe no ubiganiro cyasa hindwi aho nyine kuri radiyo ya Amerika bari badusomeye icyo cegeranyo cy'iryo shyirahamwe Ligiteka turumva ibirimwo amaje muri make nagomba gushimira umushingantahe w'iryo shyirahamwe kubera arafasha abarundi uko ashoboye kuko utamurenganije nta byinshi ashoboye kuko nta gisirikare n'igipolisi aseze gukingira abarundi wewe aramenyesha abarundi n'abakongo bakamenya ibiriko biraba mu gihugu cacu ama nk'uko mu gace ka nyuma k'icyo cegeranyo yasabye sentare mpuzamakungu ko yotanguza amatohoza hama ikanahana abantu bakora ubwicanyi mu Burundi kuko yanavuze n'ababukora kandi natwe turabizi twebwe abanyagihugu nitwe tunabivamwo aha mu mitumbi wacu mu makomine ibyo byose yavuze nkaje ndazi ku isi yuko biba kandi nk'uko yavuze ati leta nta munsi iravuga ati uyu naka wavuze yanyujwe canke yishwe turamubona icyo kirekana rero jewe nasaba abanyagihugu cyane cyane bizera iryo shyirahamwe kuko yabafasha cyane
yego
mu guheraheza nagomba nkebure aba bantu batwara cyane cyane birumvikane ko ubwo bwicanyi bwishe aribo bavugwa aribo usanga aba yavuze cyane cyane ugiye guharuka bw'umuganga uri kuwutegeka yego ubukora kandi ariko runafata abo bantu ugasanga mu nyuma batoye ibiziga cyangwa n'ibyo biziga ntibo
Pierre we Pierre ntabwo yavuze Pierre ntabwo bavuga ko ari umutwe w'imbonerakure n'abantu bamwe b'imbonerakure ntabwo ari umutwe nyakure ntabwo ari urwego cyangwa se rwa Burundi
yego ni bamwe muri izo mbonerakure si bose
yego
ngo bandabahanure
yego
uko beshi ni ndugwaruka mbere nagende ndugwaruka beshi turangana cyangwa abantu bandabasumba bikubita gashi babone yuko abo bantu nambara babahenda yuko bariko barabakwegera babikira akazoza kuko izo zose babizo bakurikirana kandi abo baba batuma bazobigarama imbere y'ubutungane ntibazojyana
ye urakoze nawe Pie hanyuma duhamagare na Niyonzima Gilbert Niyonzima we
preza
wowe uravuga ngo ubona ayo mashyirahamwe yihaye intumbero yo kurwanya abarundi
yego cyane uko genda bibona uwo mugenzi ahejeje yavuze ko ngo bokwizera ayo mashyirahamwe je nanjye nobwira abarundi bakunda Burundi ko ayo mashyirahamwe batoyizera kuko ugiye kuraba intumbero yabo kuko intumbero yabo bafise bamye bashaka gushikako kandi batazopfa bashitseko nuko kuntu ubona bagomba ko bavuga ngo sepengo nitanguza amatohoza itanguza amatohoza ku bintu bitabaho yama ibintu byemenntanya bitabaho je mba mu gihugu cy'u Burundi ndu Murundi
yego
ibyo byeganye bavuga ko leta ishora kurenganya umuntu ikabanyuruza ikica abantu sindigira ndabibona ikintu gusa ashura kubona ni ngorane ashura kuba hagati y'umuntu umwe n'uwundi abapfa amatongo ibintu by'amagisida bishobora kuba nibyo bishobora gutuma abantu mugabo leta nta na hamwe mbona ishobora kubangamira uburenganzira bw'abanyagihugu cyane ni iri mu bituma ahubwo uburenganzira bw'abantu bishira bakizana ukazuka dandaza ukakora ikigomba cyose ucungerewe n'iyi leta iyo bavuga ko rero ariyo yica abantu ya eka ikora amabi yose twe ntabwo tubitahura kabisa
ariko niyo zima ntabwo bavuga leta
amashyira hamwe nibyo byegeranye yego
ntabwo bavuga leta bavuga abantu bamwe bakora mu nzego za leta urakoze
yego ntongeye ugatoyi
yego kagufi
abantu ba leta
yego
yego abantu ba leta nabo nyine bavuga urumva ko bari kugira ngo gusanga bacafuze leta si kuvuga ngo abo bantu nibo babanahari rimwe barashikuza kugira ngo intumbero yabo bayishike ariko nababwira ko kabisa mu Burundi ubu turafatanya munda kandi nta mutu twese turi bamwe tuza kubaka igihugu cacu kandi tukagikunda abo nabo nibaze bagira amashyirahamwe yo guteza imbere abarundi mugabo ntibagira amashyirahamwe yo kurwanya abarundi
yee niyo nzima urakoze
ego namwe murakoze cyane ku gihugu cya Amerika
Ansher aba bantu babiri rero wababwira iki bombi
wa mbere no mushinga yuko agimutima menya akavuga akemeza yuko mu Burundi atamahoro hari abantu yemeza ko hari abantu bafashe kuri hari abantu bahohoterwa agatera kandi n'ibindi abariko barabikora ndamushimiye kuko navuga kudutera ibindi natwe biduha izo nguvu zo kuba ndayadufasha dukora icyo twiyemeje gufasha abarundi kumenya ukuri biriko biraba n'amakungu wa kabiri nibaza nawe ubasore yavuze aradimite yasomye wa kabiri nibaza ko ari nibagira ati ubu ndamubonye ni iki kuko ibyo yavuze nibaza ko atasomye icyegeranyo cyacu nawe tutari kuri mu mwaka nkeya icyegeranyo cyacu kivugiye mu mijyi yose hari bicwa na bamwe bari mu gipolisi cyangwa bicwa na bamwe bari mu gisirikare hamwe n'abicwa na bamwe bari mu mirenge ya kure hari n'abicwa na bamwe bari mu ntwari hari n'abicwa kubera bapfuye ibyo bapfa amatongo cyangwa amafaranga ikintu cyose kiri mu mubiri wacu yaba yagisomye rero ntiyari kuvugira mu kivunga ngo musaba nawe kuko yozofata akanya gatonya karabati mbe nakakwandike nakaho muri komine mwensa muri komine mba avuga ko yapfuye ari ashobora kuba ariko avuga gucyongera neza leta mugabo icyo nzi cyose mu Burundi tugeze tugeze uno munsi turiko kuva dusanzwe dendi ntawumaze ntawutarabura mubyara se mubyara we turabye mu buryo bwo kunyurwa mu buryo bwo kwicwa cyangwa umuntu avumbiye mu gato avumbiye ku murenge avumbiye mu mimba avumbiye mu ngozi abicwa by'abatutsi n'abahutu gusa bicwa ubwoko bwose kuko abariko baricwa bica mu buryo butandukanye novuga cyane cyane amagaragara bicwa n'abari mu nzego
yego
abo ntibusanga kuko abapfa nk'uko muri kumara gito avuze dushyira ku mugu wa mbere hapfa abaye kumeza hakurikira abayemezwe hakurikiraho munisitiri na pandisiri haraza nawe munisitiri ndegesibwe yitwa kubera ngo wataye umurongo usa ntibagizeyo hanyuma batitwa n'indi minsi ibyo rero umuntu atoreka kuvuga ikiri kubera kugira ngo atanasabe neza icyo kiza kiza igihugu mu gihe abantu bazofata bazoshobora kuvuga ikindi ko kiri kera kire kiri abaturira ngo hakuma bavuga muri rusange nibagirije ati ansere uko ari igiteka muri bino byegeranywa cy'imyaka ingahe umwaka uraheze ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cumi na cyenda n'indwi twandika ku nzu cyegeranyije ku nzu ku nzu nta n'umunsi umwe turabona abatutsi ni akamwarahezi
arakoze ni Anshere niko yagize umuyobozi wari giteka umuryango ita kurenganzira bwa muntu watangaje raporo yawe ejo y'uburyo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa mu Burundi byari mu kiganiro muri isanga na mugenzi wacu Thomas Kamirindi nshoti twari kumwe ndabashimiye hano ku rwirya Amerika mu kanya gato cyane kari imbere turaza kwagezaho n'andi makuru arambuye yo mu kare n'irya no hino ku isi hano kuri mikro i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi ndetse n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva ijwi rya Amerika.